tubandanye kumviriza amajambo y'Imana tuyasanga mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice cya mbere. Mu gusoma turaza guhera umurongo wa 15 gushika ku iherezo, hanyuma duheze tugaruke cyane cyane kuri uyu murongo umwe 18. Icyo gituma nanje numvise ukwizera Umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda bera bose, nahengeshanya kubashimira Imana ndabahoza mu kanwa konsensi. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w'ubwiza, ibaha umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ibyo ari byo. Mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise mubera. Mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana uko yakoreye muri Kristo, hamwe yamuzura mu bapfuye ikamubyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose, ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. Kandi yamushikirije byose ibishyira munsi y'ibirenge byiwe, kandi mu ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba byose, ibyo mubiri wiwe wo kunengesera byose hose. Amen. Murongo wa 18, amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ibyo ari byo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi mufise mubera. Dusaba Imana idufashe. Uhoraho Mana y'icyubahiro, iyo uvuze twebwe nta bihamagariwe kindi kiretse kumviriza. Kumviriza Mama Imana, turasaba ko ari wowe utanga gutahura, turasaba ko ari wowe utanga kwakira ijambo ryose riva mu kanwa kawe. Niwe wawe watanze akorera mu ishengero ryawe ari hagati yacu no munsi, mfashe jewe kugira ngo ijambo ryawe risohoke mu kuri kudafusa ubwiza bwawe. Ufashe Mwami n'abari munsi y'ijambo ryawe bose ngo bumvirize bakire, uduhe kukunda uwo Mwami adasanzwe yaducunguye akatwandika ubwiza. Turabikwiteze ko kubwa Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Abantu twari kumwe muri ino ndwi iheze ariko turasangira igikorwa cyo kuvuga ubutumwa mu ishengero, hanyuma barambaza bati kubera iki mu ishengero iwanyu mwafashe kwinjira mu cete cy'Abanyefeso umwaka wose, mugenda akarongo ku kandi agace ku kandi umwaka wose ukahera ari cyo kibafasha kurimbura ku ijambo ry'Imana? Nababwira nti ahanini yiyangira sitwe twagigize mu cyaduhisemo ku icete cy'Abanyefeso ni uguhete gw'ishengero ku rugezo rudasanzwe aho Pawulo kujya Imana yamuhaye guhishurirwa ngo ikinyegezwa cya Yesu Kristo mu majambo atsindagiye ngo niko twoyita yerekana ibigize ubuzima bw'abera guhera ku ntanga gushika ku iherezo, urugwete ruri mu idonido rya bya bindi biboneka bigize abera baba baragabiwe, mugabo kandi bakeneye guhora bakuriramwo uko bukeko bwinshi. Rero natwe nk'ishengero nk'ikoraniro ryo mu ngenzi nta kindi tworondera, rifuza ko mu buryo bw'umwihariko uno mwaka Imana yakora igikorwa cyo gusubira kudutoza indero, kutwigisha rwose, kutwibuze kudufasha kugira ngo tubone neza ibigize ubuzima bw'abakristo mu ishengero ry'Imana. Rero Pawulo atanguye guhera ngo igice cya mbere, kubera ku murongo wa gatatu twabonye ingene icya mbere kigize umukristo canke abera ikiboneka mu ishengero ry'abantu b'Imana no guhinda si Imana ishimwe. Era ku mulongo wa gatatu ku mulongo wa 14 Pawulo yandikisha engero yandika himbaza Imana. Gahimbaza Imana kubera iki kuko ahora yibutswa. Ntiyari avyibutse rimwe yahora yibutswe yahora arimbura ku butunzi bw'ubwiza bw'ubuntu. Imana gize umugambi udasanzwe w'agakiza uwo mugambi iwutangira mu mwana wayo gusa jambo rigaruka ni muri we niho byose bibonekera maze ivyo bigashikira abantu kubw'ubushobozi bwa mwene arahimbaza igihe cose yibutse umugambi w'ubwiza bw'ubuntu Imana babonekeye mu mwana wayo ugatangwa n'ubushobozi bwa ibigize ubuzima bw'umuntu ntahereza ku guhimbaza gusa ahubwo arerekana ingene guhimbaza kwabera mu ishengero kwama kuzanishi manishi murongo wa 15 na 16 ava ku guhimbaza akavuga ishimwe afise iryo shimwe rero ishimwe ntiba rivuye kubona gusa umugambi nishimwe rivuye kukubona umugambi n'ingene uwo mugambi byagabiwe abantu wa 14 aravuga ati ndatangara ndanezerwa iyo mbonye ubuntu bw'Imana ingene buboneka mu ishengero ry'abanyefuse abera uko wabona igikorwa cy'Imana kiboneka mu ishengero bihora biduza ishimwe bihoraho ngo simpengeshanya kubashimira Imana kubera iki rihoraho kuko ivyo bintu ntivyigera birambira ntivyigera bihera ati ndabashimi kuko ubushobozi bw'ubuntu bw'Imana ndabubona mu kwizera umwami Yesu mufise ndabona ingene muri Efeso nimufise amajambo gusa mugabo kwizera kwabiri igikorwa n'akarangamutima ka Yesu biraboneka muri mwege sinabimenyekana shakindi suko mufise ukwizera gusa kwizera kwanyu kuboneka mu rukundo mufitiye abera atari gwa rukundo rwo mwisi atari gwa rukundo rw'inyama n'amaraso atari gwa rukundo rw'abavukanye ni urukundo ruva ku Mana ni urukundo ruva kuri mwe mu rubonekera muri Efeso ivyo bintu iyo ndabibonye sinoreka kubashimira Imana uko nsenze kose abera babonekwa kwiki babonekwa ko guhimbaza abera babonekwa kwiki babonekwa kwishimwe bafise ku Mana bitavuye ku byo baronse bivuye ubwa mbere nambe kubona icyo gikorwa cy'Imana gihebuje hagati mu ishengero Pawulo arabandanya dufasha gose agati nimwegere mu birabe neza abera barahimbaza abera barashima maze bagaheza bagasenga basaba murongo wa 17 aho twagarukije kwa Mungu heze yari yuko ahejeje guhimbaza no gushima arasaba kandi gisabo ciwe ca mbere canke gisumba ibindi byose si bibiri si bitatu igisabo ca Pawulo ni kimwe ti aca yinginga Imana agasaba Imana ashimitse cyane ngo Imana igira neza ibahe kunyimenya igitangaza ciri jambo kuko barayimenye mugaba basabira ngo bayimenye Imana ishimwe cyane igikorwa cy'abera nuko iyo bamenye ni niniya cyane ni nziza rwose irimo ubwiza bwose bya bindi umuntu aba yahonjeje ko yarungurutse akeneye guhora abihabwa mu bwuzure n'ubwaguke ushika ashitse mu ijuru ntibyigera bihera asaba Imana ati mwami Imana wewe wabahaye kukwizera wewe wabagabiye kugukunda ubu rero nubahishurire uhumura amaso yabo bakumenye nubahishurire bariko barakumenya ubahe gutahura kose kuko niyo batahura icuri ingingo zawe ingendo zawe umugambi wawe n'ibikorwa byawe uko batahura niko bizoduza ya ntumbero yo kubaho kwabera niyihe kugira ngo babeho baheshe Imana icubahiro rero Pawulo avuga ati abera uko bakura mu kumenya Imana bitavuye ku kwiga n'inyama n'amaraso n'ubwenge bwabo ariko bivuye mu guhishurirwa ngo ndabasabira Imana ibahe kuyimenya bivuye ku mutima w'ubwenge hamwe no guhishurirwa ubwenge ubwenge si gutahura gusa ni no kumenya ingingo zifatwa mu buryo buri pratiki ku rero si kumenya ko Imana iriho kumenya ko Imana ikomeye kumenya ko Imana iganje ibindi bya bindi by'ubuzima experience bya bindi by'ubusabane n'ubucuti kwa kumenya ko indani mu mutima k'ubusabane aho abantu b'Imana ikibagenga n'ikibagize uhora ubabona aho ingendo zabo n'inyifato zabo n'ibyiyumviro byabo n'ingingo zabo bigenda birashushanywa no gushaka kw'Imana kubera iki bagenda barahumuka amaso bagenda barabona ubwiza bw'ubuntu n'Imana ishimwe cyane cyete cy'abanyepesu kirahambaye cyane kiratubwira gato gati dondido ibigize ubuzima ru Kristo rera mu ishengero ry'Imana tuzorinda duheza urugendo rw'uyu mwaka wose Imana idufashije tugenda turimba gato gato kugira ngo natwe bantu b'Imana ibi turiko turumva turiko turakira ntitubimenye gusa ngo tubitahure ariko natwe tubikuriremwo dukure mu guhimbaza dukure mu gutanga ishimwe ku Mana dukure no mu gusaba kubera iki gisabo rero ari kinini kandi gikomeje 18 gushika ku iherezo rya kino gice 23 aca yagura uku kumenya neza ariko aravuga uko ariko aza kubivuga mu bice bitatu by'iryo rivuga mumenye iguma rigaruka 18 hari mwiri jambo ngo mumenye ibyo mwizigizwa by'umuhamagaro wayo ibyari byo hanyene mumenye itunga ry'ubwiza bw'iragi mufise abera 19 mumenye ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri mwebwe abizera mumenye gose byizigiro by'umuhamagaro wanyu mumenye ubutunzi bw'ubwiza bw'umwandu mufise muri Yesu Kristo mumenye n'ubushobozi bukorera mu bizera iri sengesho twarabivuze ni naryo sengesho ahora asengera amashengero yose bwavye mu Bifilipi gice cya 1:9 avuga ngo icyo nsengera ni kugira ngo urukundo rwanyu rugwire rwongerekane mu bwenge no mu kumenya kose uzingura impapuro zibiri ukaraba mu Bikolosayi 4:9 avuga ngo uhereye igihe twavyumviye nico gituma natwe uhereye igihe twavyumviye tudahengeshanya rya jambo riragaruka kubasengera no kubasabira iki ngo mwuzuzwe kumenya ibyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ibyampemo ibyari byo uko wegera imbere mu cete cyose ku ishengero ryose iki gisabo kiguma kigaruka no kumenya rwose iki bya bindi twamenya Imana ishimwe cyane rero ari byinshi no munsi nitwubimara ari bitatu turaza kwerekeza amaso kuri uyu 18 wonyene turabe bibiri muri ivyo ikindi tuzociweze neza kwa munguza Imana ibidufashije ibi bibiri rero abanziranga gusubiramo cyane aha ku 18 nibihe turagomba gusa gusaba Imana turiko turatahura icyo ariko aravuga Pawulo ngo natwe uno munsi Imana iduhe kumenya gusumba iki byizigiro byihamagwa dufise muri Yesu Kristo hamwe n'iki n'ubwiza bw'itunga ry'umwandu iri mubera ariko murabe neza mu 18 ibi byose bibiri ibi bisabo bibiri ashimangirako asubiramwo iyo biva n'igituma tubihabwe n'igituma tubifise ku isezerano ry'Imana 18 huguruka havuga ngo amaso y'imitima yanyu yihweze afise izindi ndimi muraza kubona yuko iri jambo hari akajambo kamwe kabuzemo ngani amaso y'imitima yanyu amurikiwe aheze yiweze. Haleluya. Maso y'imitima yanyu ahawe umuco wa Kristo aheze yiweze. Kubera iki? Muriko muri iweze niho muheza mukamenya. Pawulo ntakoresha amajambo kugira ngo yisubiremwo, twe dukunze kubigira. Yari inza asubiramwo ikintu, nuko abagomba gushimangira kuri ico cyumviro c'isoko y'ivyo bintu aho biva. Maso y'imitima yanyu amurikiwe yihweze. Kubera iki bikeneye ko amurikirwa kugira ngo ashobore kwihweza? Muramaze kubibona shengero, iyo winjiye nk'umucumba hari umwijima, kugira ngo umenye ikintu aho kiri canke ingene bipanze n'ingene bimeze, harakenerwa ko hazamwo umuco. Iyo wakije itara, amaso yawe araheza akabona, ahejeje kubona agaheza kiweza, ariko arayiweza agaheza akamenya ibintu aho biri. Imana ishimwe cyane. Nuco gicapo. Nuwo mugende ku muntu w'Imana arakeneye bwa mbere kw'amaso azamwe umuco w'Imana. Kubera iki bikenewe? Cya gice aba azovuga ku murongo, gice cya kane murongo wa 18 twasomye ubuheru, yuko muri kamere kacu mu gice cya kabiri umuntu aba yarapfuye, aba ari impumyi atabona, aba ari mu mwijima n'umwiza mwinshi, ntashobora kwikiza ubuhumyi bwiwe kiretse Imana ikoze igitangaza. Biraryoshe ingene no muri Bibiliya iki gicapo cy'uko amaso amurikirwa gifise nk'uburoriro bwinshi uravye mu nkuru za Yesu muri Mariko 8 na karorero kamwe kigihe Yesu mu bitangaza byinshi yagiye arakora. Kimwe mu bitangaza biza biragaruka niki, ni gitangaza cyo kuhumura amaso y'impunzi. Kajya sakarero gasanzwe ni gicapo cy'igikorwa Imana ikeneye gukora ku muntu aba yavutse uko, aba ameze uko, aba yarononekaye, akeneye guhumuka. Somye muri Luka 24:31, ba bagabo babiri bavuye Yerusalemu bagenda basubiriye Emausi. Aba bagabo bari bazi inkuru z'Imana, bari bazi ibyo bari bizigiye kuzobona muri Yesu w'i Nazareti. Yesu arabasigurira umugambi w'Imana guhera kuri Mose 28:31, muri 31 hakoresha ijambo rikomeye ngo maze uruhuni ruva ku maso yawe, baraheza baratahura uwo bari kumwe wari we. Haleluya. Aba bagabo bari bazi umugambi w'Imana w'Abisirayeli, bari bazi inkuru, barabonye Yesu abambwa, barabo bari bumvise amakuru y'izuka, ariko bari bisubiriye Emausi batazi neza ko ibi bintu ari iby'ukuri. Ikiza kubimadika ku mutima wabo si uko bashakashatse byinshi, ni uko Imana iza gukora igikorwa aho imitima yabo ngo amaso y'imitima yabo ahumuka, bagaheza bakamenya uwo Yesu ari we, bagatahura uwo mugambi w'Imana. Naho baciye bavuga ngo mbega imitima yacu ntiyari kwiraga urugumbwa igihe cyose ariko aratubwira iby'uyu mugambi w'Imana. Ni kirya gikorwa cy'Imana, aho uko kumenya ntigushoboka Imana idahumuye amaso. Uko guhumuka kuza ryari? Kuza mu kwizera. Uko si guhumuka kwa misi yose bantu b'Imana, iki ni cyo Imana ikora rimwe iyo umuco w'Imana urasiye mu mutima w'umuntu. Pawulo akoresha ijambo riryoshe mu Bikorinto 2:4, ariko arafasha ngo dutahure kumurikirwa uko ariko. Mu Bikorinto 2:4:6 uvuga ngo Imana imwe yavuze ngo umuco wake mwirema uvuye mu ijuru, uvuye mu mwijima, niyo yakiye mu mitima yacu kwerekana umuco, ni wo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. Amen. Ni gikorwa cy'Imana ikoresha kubwo ubushobozi bwa mwemu yera, maze umutima w'umuntu ugatahura ubutumwa bwiza buva muri Yesu Kristo. Ni gikorwa cy'ivuko bwa kabiri, ni gikorwa cy'izuka ry'umutima, aho umuco w'Imana ni Yesu Kristo umurika mu mutima w'umuntu maze umuntu agaheza akamenya Imana akamenya umugambi w'Imana akamenya iby'agakiza. Rero imitima yanyu imurikiwe iheze iweze, nta ushobora kuyiweza itara itakije mu mutima w'inyu. Muri uko kuyiweza rero icya mbere tugenda turabona kinini ngo ni ibyizigiro by'ihamagarwa riri mu bere. Ibi byizigiro ni ibihe? Irihamagarwa ni irihe? Muri iyi si tubayemo nta muntu n'umwe yobaho adafise ibyizigiro. Ibyizigiro ni inkomezi zituma umuntu agira amagara yo gutambuka hagati y'ibigumye. Ibyizigiro byacu rero mu kubaho ngaha mu isi abantu babishyira ahatandukanye. Hari abafise ibyizigiro y'uko ejo ari heza, mu yandi majambo y'uko ibihe bizohinduka. Hari abafise ibyizigiro mu muntu kanaka y'uko iyi nshuti cyangwa ikindi kintu bishobora kuntabara. Hari abafise ibyizigiro mu yo yavuye n'icyari abirafise n'ababyeyi cyangwa abagenzi biwe, akumva y'uko ejo hazoba heza kubera aba bantu bamukikije bari iruhande yiwe. Ibyizigiro nta muntu n'umwe atabifise. Ubutandukane buhari naho ibyo byizigiro biri. Ibyizigiro bitanga amagara. Hari umuntu agira ati niyo nagira umwete cyane nzoheza ndonke iterambere, niyo niga byinshi cyane nzoheza mbe umukire, umuntu wese niyo naronka umuti mwiza gusumba, niho amagara. Hama hariho ibyizigiro niko twaremwe, niko Imana yatubumbye. Ahuro rero avuga ati ibi byizigiro k'umuntu wese aba bifise, mwebwe abera ntimukimeze nk'abake. Mwebwe abera ibyizigiro byanyu ntibikiri mu nshuti n'abagenzi na politike n'ingabire n'ibitandukanye. Ati ibyizigiro byanyu bihagaze mwihamagarwa mufise muri Yesu. Myani maja ibyizigiro byo kuzotabagwa no kuzotabaruka muri kazoza bihagaze mwihamagarwa mufise muri Yesu. Ihamagarwa si ry'Abanyefeso gusa, ihamagarwa ry'Imana rihari kuva kera. Imana yasanze Aburahamu yuri muhamagara iti Aburahamu haguruka ndaguhaye ibyizigiro by'umwana n'igihugu n'ihanga. Aburahamu arahaguruka kuko yizeye ijambo ry'Imana, araheza ajana n'Imana atazi yagiye, yizigiye kwiyavuza itabesha. Haleluya. Imana irasanga Mose yarangaye, yaragombye kwicungura, yagombye kuba ibyizigiro by'Abisirayeli, yica umuntu wa Farawo acarangara imyaka 40. Imana imusanga mu bugaragwa ikamuhamagara kuvayo gatatu. Mose haguruka, ntanze ibyizigiro kubw'isezerano nahaye Aburahamu ngo Abisirayeli bave mu buja ndabatware mu gihugu c'amata n'ubuki, aho nzobabera Imana bazorya bampimbaza baheze babicabona ku mahanga yose. Imana irahamagara Mose. Irihamagarwa ni rya Yesu Kristo yatanze ku bigishwa biwe Mariko 3. Imana ibwira Yesu abwira abigishwa ati naka na naka ibavuze mu izina nimuze kuri jewe, muze tubane, muze munkurikire, meze ndabatume kwegeranya abandi nka mwebwe, maze mwebwe na jewe n'abo bandi tuze tubane na Data ibihe byose. Hari umuhamagaro udasanzwe. Niyo si wa muhamagaro mu buryo bw'igikorwa kanaka, si wa muhamagaro uri spesiyali mu buryo bw'ibango. Oya, iri ni ihamagarwa ry'abera. Ihamagarwa ry'abera rero ni ihamagarwa rizananwa n'ubutumwa bwiza. Iri hamagarwa mu Bitesalonika ba mbere igice cya kabiri ngo ni ihamagarwa ryo kuza mu bwami bw'Imana. Abikorosayi ba mbere 15 avuga ngo iri hamagarwa Imana itanga ni ihamagarwa ryo kuza mu bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Abaroma 8:30 avuga ngo abo yamenye kera yarabahamagaye, yabahamagaye ngo ibatsindanishize. Abo yatsindanishirize yarabahamagaye ngo ibeze, abo iri kwireze yarabahamagaye ngo bazobane nayo arabera ibihe bidashira. Numuhamagaro Petero avuga ngo ya yindi yaduhamagara mu gice cya 29 ngo idukuye mu bwami bw'umwijima maze hezi twinjize mu bwami bw'ubwiza bw'ubuntu bwayo. Haleluya. Ati hariho umuhamagaro rero wabe. Uyu muhamagaro ni ihamagarwa ry'umuntu biciye mu butumwa bwiza bikura umuntu mu byara by'ubwami bw'umwijima akaza mu bucuti n'Imana. Akaza mu busabane n'Imana. Akaza mu kunywana n'Imana. Maze muri ubwo bucuti akaba ari byo ahabwamwo ingwatu no munsi guhonja kuno munsi ariko yiteze kuzobana n'Imana ibihe bidashira. Bantu b'Imana, nta muntu yobona icyo ngo aburi ibyizigira. Imana idufashe cyane. Ntibikunda ko umuntu yomenya yuko azobana n'Imana ibihe byose, akagira igicapo amaso yiwe yabonye ubwiza bw'ijuru abikiwe ngo aburi ibyizigiro by'uno munsi. Ntibikunda. Rero mwebwe mwabonye ubwiza bw'Imana muri Yesu Kristo, ego mwarabonye bitoya, ariko ndabasengera ngo mubandanye mubibona cyane. Haleluya. Bya bindi mwahonja ko mwarunguruka mubandanye mubibona cyane, kuko mubibona cyane nako ibyizigiro byanyu bikomera. Imana ishimwe rwose. Abantu barakunze kubaza ati none umuntu yogira ibyizigiro by'uno munsi gute? Umuntu ntashobora kugira ibyizigiro by'uno munsi bivuye mu bifadika n'ibikunda. Ibyizigiro by'uno munsi bya bindi bitadependana n'ibihe n'abantu cyangwa ikintu icyo cyose, bikeneye kuva mu maso atari ngaha ariko araba hakurya y'iki gihe. Wa maso yahumutse akabibona gatoya cyane, araheza agakomera rwose akagira ibyizigiro by'uno munsi kuko yiteze azi neza ihamagarwa afise muri Yesu Kristo. Imana ishimwe. Aba bantu rero baraza kuboneka, baraza kuboneka kubera mu ngendo zabo. Umuntu ibyizigiro si uko ndabivuga ko ndabifise gusa. Oya, ibyizigiro iyo bihari mu yandi majambo, izi nkomezi z'Imana, uku gushikama kw'Imana ukorera mu bera kuko barindiriye ibihe bizoza. Iyo kuriko kurakorera mu bera kuraboneka cyane. Hari imirongo myinshi bishingira nawe bantu b'Imana yirihamaga ni nk'iyihe? Biraboneka mu kuntu baharanira ukwera kwawe. Petero wa mbere igice cya mbere 15:15 avuga gutya ngo nk'uko yabahamagaye ari he. Haleluya. Namwe nimubabera uko Data wo mu ijuru ari uwera. Sainteté, uguharanira gushushanywa na Yesu, uguharanira kudacumura kw'ibigira nkana, n'umunezero n'amagara aboneka ku bantu bafise ibyizigiro by'ibihe bizoza n'ihamagarwa bapfuse. Abikorosayi 3:15 akoresha rino jambo aho. Abikorosayi 3:15 avuga ngo guhera kuri 14, ikigeretse kuri ibyo byose mwambare urukundo. Mwambare urukundo nirwo mugozi, nirwo nkomezi uzana gutungana. Kandi amahoro ya Kristo aganze imitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe kandi mwame mukenguruka. Aba bantu bafise urukundo rubaboneka ko kubera bakunzwe n'Imana muri uwo muhamagaro. Aba bantu bafise amahoro atari amahoro y'isi, ariko amahoro kuko baguwe neza mu mwami Yesu. Urubanza rw'Imana rwabavuye ko atakibagiriza, bafise ibyizigiro by'ihamagarwa na shalom biva kuri Yesu. Aba bantu bafise ukwihangana atari uko ibyo mu isi babayemo bitababaje. Nga ukwihangana kwabo ni rya jambo Pawulo avuga ati imibabaro y'iki gihe Abaroma 8 ntishobora kugereranywa n'ubwiza tuzohabwa. ahanyine mu Banyefeso 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri arabyagura Pawulo irihamagarwa icyaricyo. Avuga gutya ngo nico gitumye ndabinginga jewe murabiri jambo ngo ndi mbohe y'umwami yari mwibohero Pawulo ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe. Jewe ndi mbohe ni munyigande tugende mwihamaga kwa twahamaga gute mwiyoroheje gose mufise ubugwaneza mwihangana mubabarirana muri mu rukundo usivyizigiro umuntu avuga ati je ndizigiye Imana je ndizigiye ko nzotabahako ayo majambo iyo yashingiye intahara y'ukuri biba byiza cyane ariko igisumba byose ni uko Imana kubera ihora yigaragariza uko bukeye uko bwihice inkomezi z'ibi byiziki mu kwihanga mu rukundo mu kubabarira mu munezero bibonekwa ko yuko waduhamagaye ihamagarwa turimo ibyo turimo n'ibyo twizigizwa ari byiza cyane gusumba shengero dukoranye no munsi jewe na wewe dufise ibyizigiro muri ubu bugingo n'ubuzoza bihagaze kuki kwihamagarwa ry'Imana canke kukindi kintu abari umuhamagaro w'Imana wo kudufasha kugira ngo mwemwe w'Imana twemeze ikibanza turimo tubifise bicika ishimwe tutabifise bicika igisabo w'Imana ibitugabije Imana ishimwe cya kabiri so kumenya gusa ibi byizigiro byihamagarwa ngo ni no kumenya ubutunzi bw'ubwiza bw'ubuntu bw'ishamvu riri mu bere byama biryoshye umuntu ariko ari kweza amajambo Pawulo akoresha amajambo aramukamana igihe akoresheje ubutunzi bw'ubuntu bw'ubwiza ubutunzi bw'ubwiza aba ariko aragerageza gushimangira kuri cya cyumvira kuko amajambo yamubanye make amaso kuri iki gisabo aguma hahandi nyene ntasayo ngaha n'amaso araba ku by'ijuru iri jambo ry'ubu butunzi bw'umwandu ngo mumenye neza itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise mubera iri jambo ry'iragi rifise mubera ni ijambo ry'uyu murongo twari twasomye wa 14 ryerekana heritage umwandu iragi ibiki wabera mu gihe Yesu azogaruka usumba yuko abisirayeli ubwabo canke abera ubwabo ari wo mwandu w'Imana cyumbiyo ni cyayi kibi mwabo ikiyo kirasunikwa cyane ngahanye nuko hariho iragi ribikiwe abera arandika mu Bikorosayi ba mbere 12 ko ari umwandu w'ubwiza Petero ariko aragerageza kuvuga uwo mwandu canke iryo ragi ariko arivuga mu bera mu gice ca mbere umurongo wa 14 avuga ngo ni ragi canke n'umwandu utabora udakabirana w'ibihe bidashira arawuvuga ngo yerekane ubwiza bwa rero aho bigoreye na hashing aya majambo naho mengo arasanzwe aroroshe arasobanutse yaza kugorana kuyasigura cyane muzi gituma kubera Abikorinto ba mbere 2 umurongo w'icyenda Abikorinto ba mbere umurongo w'icyenda uyu Pawulo nyine aba yandikishe ngero Gikorinto cyamugya tumaze kumva rikoresha katari nyake ngo ariko nk'uko handitswe ngo ivyijisho ritigeze kubona n'ivyugutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yabiteguriye abayikunda iragi ry'ibya kazoza muri aya maso yacu nk'abana b'abantu muri ubu bwenge bwacu ntibirashobora kwinjiramo na gato ariko abera amaso y'imitima yabo afukuwe bariko bariweze Imana irabagabira kurunguruka ibyo bishu haleluya aho cyo gusubira mu byageze gice cya 4 Yohana ngo yari kwizinga gipatimu ari mu bihe by'umuruho utagingene wome mazimana ngo yugurura amaso y'umutima wiwe arihweza abona mu ijuru akoresha ibimenyetso inzuzi zitemba amayira y'inzahabu utubuye dukayangana abona imisozi itagira ingene yomenywa ukubona ivyo bimuha kwizigira Imana bimuha kwandikira ishengero uko Imana yari kwiramutuma ariko amaso yiwe inkomezi yari afise zo kuba muri burya buca zavuye ko yarungurutse abana b'abantu muramaze kubibona mu kubaho kwacu kwa misi yose abantu baragerageza kurondera iragi bosiga ikintu gifaditse umuntu yosigira abana canke yosiga koze kizoba icibutso c'ubuzima yabaye ku isi nk'abana b'abantu ico ntigikunze guhara mu mitima yacu ico rero kubera tuba dufise igicapo c'iragi twifuza gusiga canke gusigira abacu nico bazotwibukirako ico oye tuba dufise nk'igicapo muze murabe neza nico kiza kudusunika mu mwete wose umuntu aza kugira umwete wo kwitanga n'inguvu no kuzinduka no kugorobeza kuko hari igicapo cico yifuza gushika ko kizosigara nk'ikimenyetso nk'iragi ico yaranguye cyane yose Pawulo ariko aratwandikira akoresha amajambo y'indome dushobora gutora mu buzima bwacu bwa misi yose mugabo akatwereka ingene muri Yesu ibyo nyine biba byarahindutse cyane Imana idufashe aba bantu nivyo umuntu wese afise iragi yifuza kugira asize mu kuvukira muri Adamu ariko aba abera b'Imana ntibakora bashaka iragi bazose ku iragi ryabo n'umwandu wabo bawufise uteguye wose manje aba bantu ntibakora ngo bazorone ahubwo kubaho kwabo n'ukubaho kuza kwerekana ibyo babikiwe byarivyo avuga ati uko umuntu ahumutse amaso umuco wa murasi akabona eritaje afise muri Yesu imwe muri 13 aba yavuze ati dufise ingwati ya mpempo nk'ikimenyetso c'iragi n'umwandu tuzohabwa mu gihe kizoza mpempo ya ngwati akorera mu mitima uko agenda araduha kumenya neza ubutunzi bw'ubwiza ubutunzi buri mu mwandu dufise muri Yesu mu gihe kizoza biza gutuma umuntu kwabaho uno munsi kuba gutandukanye cyane rwose ko ntaba akiciruka agomba izina ry'iwe cyangwa igikindi kintu ntabaho afise icaharanira kindi ahubwo icyo yamaze kuronka nico abaho yerekana amajambo makeya araza kudufasha kubenya iryo ragi tuzohabwa ibyo ari byo abantu numva kera bavuga ngo hari amazu tubikiwe mu ijuru zibyo menga ariyo bati mbega iwawe izoba isa gute burya buraro ni kuri sico ca mbere Yohana wa mbere 3:2 aratubwira umwandu tuzohabwa ngo niyo yahishurwa tuzosa nawe haleluya nimba hari ingabire yo kuzoronka nuko muri iryo ragi tubikiwe igihe Yesu azogaruka cyo tuzokwinjiramwo nk'iragi ryacu azoba rugusa na Yesu mwiyumvire iryo jambo ryo gushushanywa no gusa n'umwana w'Imana ko tuzosa nawe ibyo bintu biraza kugora rwose kwinjira mu bwenge kiretse tubisaze mpema kariduhisha ko tuzogira umutima nk'uri muri Yesu Kristo tuzobaho tutagira agasembwa nk'uko Yesu yabaye atagira agasembwa tuzobaho muri wa munezero w'ibihe byose wibihe byose abikorino ba mbere 15 ngo tuzokwambikwa imibiri mishasha atari iyibora atari iyicumura ngo tuzohabwa umubiri w'ubwiza wa wundi Yesu yari afise abigishwa bamubona kayanga nazuse mu bapfuye. Ndabona hari abayikeneye. Ngo muri ico gihe tuzonywana n'Imana dusangira ku meza nayo. Ngo tuzobaho byashuriwe Yohana igice cya kane n'igice cy'indwi turirimba indirimbo z'abera zidacika, zitari mu icyaha, zidakurako turi mu munezero. Ngo ku muntu amenye ubwiza bw'ishamva bikiwe bimuha amahoro n'umunezero uno munsi. Rera ngo arabasengera bamenye gose ubwiza, ubutunzi bw'ubwiza bw'iragi riri mu bera. Muraba ijambo rikoreshejwe, ibi ni iby'abera. Isi vya bose, ibi ni vy'abandi bagabiwe kugororoka kwa Yesu, ubu bazoguhabwa kuzuye igihe azogarukira. Abera nibo baba bafise amaso ahumutse, bagenda barabona gusumba ubugizwe bukeyiko bwinshi. Iki gikorwa uko mwe magenda ayikora ku munsi kigenda kuragura uburyohe bw'ubuzima ru Kristo ku munsi. Niho Pawulo asengera ishenge, ni ku Imana Mwami Yesu ariko aradusengera n'uno munsi abera. Uno munsi tuko turasengerwa na Yesu abyagiye ku ntebe y'inganji. Icyo ahora akora ibihe byose ni byo gusengera. Twe twifadikanya nawe muri iri sengesho by'uko ubutunzi bw'ibyo twagabiwe bw'umugisha w'Imana dufise ntibigire ingene byunganaho. Ubutunzi bwo kunywana no kugira mu kwinjira mu busabane ni ingabire bidashobora gusubirizwa n'ikintu na kimwe. Ariko kuba twarabyinjiye ngo twarabihoho ntibihagije uburyohe bw'ubuzima ru Kristo, umunezero, amahoro, ibyizigira, inkomezi, ubuzima bugororokeye Imana bwihana buhindukira bukura mu kwizera bushoboka uko umuntu w'Imana agenda arahezagirwa biciye mu ijambo no gusenga ngo agenda arabona, agenda aramenya neza, adakekeranya, adahiga imambwa, agenda aramenya neza ibyizigiro by'ihamagarwa ryiwe, ariko kandi n'ubwiza bumwandutse. Kuba atabifise, Mwami Imana turiko turavuga no majambo, niwe akora igikorwa cyo guhumura umutima w'umuntu kugira ngo abibone, abyifuze, abyifuje, aheze yitabe mu kwihana, mu kwizera. Rero yaba umwe cyangwa yundi, twagomba twegera Imana twifatikanye na Pawulo, twifatikanye n'Umwami Yesu ngo ubu butunzi tubusabe muri kano gatondo. Imana ibitwagurire, shime n'icyubahiro bibi byayo. Amen.